iri n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije shuti dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
Guhera ku mukuru w'umudugudu ukageza ku rwego rw'umujyi wa Kigali, iyo myanya yose twavuze itorerwa, abantu batorwa ku giti cyabo. Ntabwo batorwa bakurikije imitwe ya politiki bakomokamo. Nta mutwe wa politiki wamamaza umuntu uwo ari we wese, biranabujijwe mu mabwiriza n'amategeko tugenderaho.
Uyo ni Charles Munyaneza, umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda, avuga ku bifuza kwiyamamariza kuyobora uturere n'ibyegera byabo. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara, reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino. Amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse Fidèle, mwaramutse namwe muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Tuyahereye muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho warafashe inyubakwa ya Leta iri muri Leta ya Oregon, Leta iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Amerika. Kuva ku munsi wa gatandatu, uwo mugwi utangaza ko ugiye kuguma muri iyo nyubakwa. Gushika ubu haracari kutumvikana hagati y'abajejwe kubahiriza amategeko hamwe n'abagumutse. Umukuru w'uwo mugwi asaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo bari barahawe kubera baturiye amashyamba mwamwe ya Leta. Umukuru w'uyo mugwi w'abitwaje ibigwanisho yongera asaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na Leta. Mu gihugu cya Libya, intambara zarasubiye kwaduka hagati y'abarwanyi bavuga ko bashyigikiye umuhari wa Eta Islamike n'inteko zijejwe gucungera amahinguriro y'ibitoro. Iyo migwano yabaye ejo ku munsi wa kabiri, yabereye mu gisagara cya Sidra mu bice by'ahari kivuko gishora ibitoro mu mahanga. Abantu indwi nibo basize ubuzima muri iyo migwano, abandi 25 barakomereka, nk'uko bimenyeshwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Edward Yeraniane akorera i Cairo muri Misiri. Agace karimwo ibitoro kari hafi y'umugwa mukuru Benghazi niko gace kagize ubutunzi bw'igihugu cya Libya. Hilale Kashane yigisha ivyigwa vya politike muri kaminuza y'Abanyamerika iri mu gisagara cha Beirut amenyesha ko mu gihe umuhari wa Eta Islamike wo kwigarurira ibice birimwo ibitoro muri Libya vyoha ububasha bwo kugenzura ibindi bice vy'igihugu cha Libya. Muri Yemen, guverineri w'igisagara cha Aden ahasanzwe hari n'ikivuko ejo ku munsi wa kabiri yararusinzwe mu gihe hari abagomba kumugandagura. Imodoka itezwemo ikibombe yaturitse mu kanya gato cyane umuduga uwo yitwa Aidarus al-Zubaidi yarimwo waruhejeje kurengana. Guverineri al-Zubaidi ntacyo yabaye, ariko abari bamucungereye ubuzima batari bake barakomeretse nk'uko bishikirizwa n'abari aho byabereye. Kugeza ubu nta n'umwe aremanga ico gitero cejo kuwa kabiri, ariko umugwi w'abarwanyi bashigikiye umuhari wa Eta Islamike nibo bari bishe mu kwezi guheze uwitwa Jafar Saad yasubiriwe mu mabanga n'uyu al-Zubaidi arayarusimvye. Inama ya ONU ijejwe umutekano ihamagarira impande zose zishamiranye muri Yemen gusubira guhagarika intambara nyabuna bagasubira mu biganiro. Mu Bufaransa naho perezida w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande yaratanguje ejo ku munsi wa kabiri ndwi yo kwibuka ibitero by'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara cya Paris. Ibyo bitero byatanguriranye n'igitero cyagizwe mu kinyamakuru gisohoka uko indwi itashe cyitwa Charlie Hebdo no ku gipolisi haraheze umwaka. Igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu 17. Imiryango y'abahitanywe n'ibyo bitero bifatanije na perezida w'Ufaransa François Hollande n'abandi bategetsi mu kwibuka igitero cyagizwe ku cicaro cy'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Perezida Hollande mu nyuma yaho yibutse abantu bane bishwe mu kibanza gikomeye cy'Abayahudi abantu baguriramo ibintu. Yabonanye mu kanya gato cyane na bamwe mu barokotse icyo gitero. Ku mugabane wa Buraya, abategetsi ba Turukiya baratoye ibiziga 36 by'impunzi harimwo n'abana mu gihe ubwato barimwo bwabasheshe mu mazi yo ku nkengera za Turukiya bariko berekeza mu izinga rya Lesbo riri mu gihugu cy'Ubugiriki. Amakuru atangwa n'abategetsi hamwe n'abamenyeshamakuru avuga ko impunzi 12 arizo zashoboye kurokogwa muri iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa kabiri. Ntivyari bwamenyekane neza igitigiri cy'ubwato bwazamye muri ayo mazi, ariko ikinyamakuru cyitwa Dogane cyo muri Turukiya camenyesheje ko ayo masanganya yabaye ku bwato bubiri. Impunzi zaba 850 nizo zahungiye mu Bugiriki mu mwaka urangiye, aho ziriha amahera atagenda kugira zitwagwe zirenganywe Turukiya.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni mwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Rwanda cyo ku munsi wa kabiri sentare nkuru ya gisirikare yarabandanyije urubanza ubushikiriza manza bw'igisirikare bwagirizamwo Colonel Tom Byabagamba n'abagenzi we ivyaha vyo gukwiragiza ibihuha bigamije kwangisha abanyagihugu ubutegetsi. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiriwe ubusa.
Umushinjacyaha wa gisirikare Captain Faustin Nzakamwita avuga ko abatanga buhamya batandukanye bemeza kuregwa yavuze amagambo ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye mu gihe yari mu gisirikare na nyuma yaho. Ko General Rusagarugo leta yahagarikirwaga inkunga yavuze ko byaturutse ku mibanire mibi n'amahanga. Yavuze ko uyu mujenerali yakanguriraga abajenerali bagenzi be n'abakoroneri kumva radio itahuka ya RNC irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ko yavugaga mu magambo y'icyongereza ngo our guy is finished, asobanura ko Perezida Kagame yarangiye, bityo ko bamwizera ntaho begamiye. Ubushinjacyaha buvuga ko General Rusagara yavuze ngo RNC is growing strong, bivuze ko ari yifite ingufu, ko Perezida Kagame ari umunyagitugu ategeka igihugu ko yishakiye. U Rwanda ari igihugu kiri mu kavuyo, banana republic, kandi ko ari leta ihoza ijisho ku baturage. Yavuze ko ibi n'ibindi yabivugiraga mu tubari no mu manama y'ubukwe. Yakomeje ashinja General Rusagara ko yavuze ko Perezida Kagame yateje abanyarwanda ibibazo ubwo yategekaga gukata imishahara y'abakozi ijya mu kigega Agaciro Development Fund nyuma yo guhagarika inkunga. Ubushinjacyaha buvuga ko kuburegwa yarabibwiraga abasirikare bakomeye umuto yari afite ipeti rya koloneli byashoboraga guteza imvururu. Yiregura kuri ibi byose General Frank Rusagara yabihakanye. Yavuze ko byinshi ashinjwa ko yari akiri mu gisirikare mu kwezi kwa karindwi 2013 atari byo. Yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 2013 aribwo yavuye mu Bwongereza aza mu Rwanda, asubirayo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ku buryo ukwezi kwa karindwi yakumaze mu Bwongereza n'umuryango. Mbere y'uko atabwa muri yombi, General Rusagara yabwiye urukiko ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa munani 2014 yahamagawe na General Jacques Nziza mu biro amutera ubwoba, amubwira ko agomba guhindura imyitwarire. Muri bimwe baganiriye ngo General Rusagara yabwiye General Nziza ko badahuje akazi kuko ari umusivile, ku kibazo yagira yagishyikiriza polisi. General Nziza ahita amusohora igitaraganye mu biro. Yongeye kubwira umucamanza uhagarariye iburanisha mushya Major Charles Madudu ko yafashwe binyuranije n'amategeko afungwa ku buryo na n'ubu atazi n'impamvu n'ingingo umucamanza atatinzeho kuko yafashwe icyemezo. General Rusagara yabwiye umucamanza ko umutangabuhamya wa mbere yamushinje ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani 2014 amaze iminsi 6 afunze. Ku ikubitura ubuhamya bwa Captain David Kawe yatanze ku itariki ya 19 atarafungwa, yemeje ko nta na rimwe yigeze yumva General Rusagara anenga politiki ya Leta y'u Rwanda. Ibazwa ryakurikiye yarafunze, ariko Captain David Kabuye nawe yemeje nk'uko bigaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha ko General Rusagara yakunze kuvuga amagambo anenga ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ibi kuri General Rusagara, ijambo ry'umugabo ni irya mbere rya kabiri riba atari ryo. We n'ubwunganizi basabye kuko kwivuguruza kwa Captain David Kabuye kutahabwa agaciro. Ubushinjacyaha buvuga ko ikimenyetso kivuguruzwa n'ikindi, kuko ibikubiye mu byavuzwe na Captain David Kabuye bihura neza n'iby'abandi batanga buhamya bashinja General Rusagara. Bazamuye ibinyamakuru bisohoka hano mu Rwanda, Ishema na Daily East African mu cyumba cy'iburanisha, byanditse ko Captain David Kabuye yavuze ko yafunzwe azira ko yanze gushinja General Frank Rusagara. Basaba ko byaba bimwe mu bimenyetso. Abandi batanga buhamya b'ubushinjacyaha bavuzweho kuri uyu wa kabiri ni Colonel Murisa, Colonel Jire Rutarembara na General Rutatina. Bose barahuriza ku magambo amwe agize ibyaha General Rusagara burana n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Kumutangabuhamya General Rutatina mu munyandiko yakoreshejwe yemeza ko ibyo yumvise kuri General Rusagara yabikomoye kuri Colonel Jire Rutaremara. Gusa kongeraho ko n'ubusanzwe General Rusagara yamye apinga Leta y'u Rwanda. na magambure guavuka kwa tuba kafatie kubunda raribonye ya maze munga buzu Rwanda yavuze kwa bura na kanduru banza rusanu rwarangiye naho kuri koronel Rutaremara marawe uregwa ntiyumva icyamuteye kumuvugaho amagambo amushinja ibyaha afatiye ku mibanire myiza bari basanganywe hagati yabo mu miryango ndetse no mu kazi kubirego byo gupinga gahunda za leta y'u Rwanda nkandi umunyarwanda general Rusagara yabwiye umucamanza ko yitabiriye gahunda mu bihe bitandukanye kandi mu mpande zitandukanye z'igihugu ku kigega gaciro development fund yavuze ko yatanzemo miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kandi ko abamushinja kuyamaganira kure batamurushije ubwitange bityo ko atashoboraga gusubira inyuma ngo akangurire rubanda bangishije izo gahunda ubushinjacyaha ariko bwamubwiye ko gutanga amafaranga ntaho bihurira no kuba yemera gahunda ubwayo yumvikanye mu rukiko avuga ko ibirego byose ashinjwa bishingiye kubo mu muryango we babarizwa muri RNC kandi ko nabamwe mu batanga uhamye w'ubushinjacyaha bafitemo babo ariko ko basa n'ababyirengagiza mu kumushinja ibyaha kubashinjwa ko yashishikarije bagenzi be kumva raditahuka Maître Celestin Buhuru umwunganira arasanga nta bimenyetso simusiga kandi ko byaranabayeho kumva radio ubwabyo nta cyaha kirimo Brigadier General Frank Rusagara wasezuriye mu ngabo mu mwaka w'2013 na Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame baraburana ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi batawe muri yombi mu kwezi kwa munani 2014 Iburanisha rakomeza kuri uyu wa gatatu. Ekabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Atuve mu Rwanda tuze mu Burundi amushikiranganje jejwe imigenderanire w'igihugu cha Tanzania Augustine Mahiga ari mu gihugu cha Afrika y'Epfo kuvugana na President Jacob Zuma ku biganiro by'amahoro mu Burundi byari bitekanijwe imbere yaho kuba uno musiko wa gatatu mu gisagara cha Arusha Mahiga avuga ko ibyo biganiro byasibishijwe kushikare ibindi bitangajwe yamara bitekanijwe ko aja mu gisagara cha Arusha uno musiko wa gatatu kumenyesha impande zego n'ibiganiro by'amahoro mu Burundi kuvyerekeye isibishwa y'ibyo biganiro ivyo mushikiranganje jejwe imigenderanire wa Tanzania Augustine Mahiga yabitangarije service y'Igiswahili y'ijwi rya Amerika ivyo bibaye inyuma yo koreta y'u Burundi yari yatangaje kwitazoja muri ivyo biganire ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eloge Wilikanez
yishura ku bibazo by'amenyesha makuru bo kuri radio y'igihugu umunyamabanga ntayegayezwa mu mushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yavuze ko gushika ubu leta y'u Burundi taremeranya n'umuhuza Museveni ku yindi tariki nshasha y'ibiganiro naha matariki ya 6 na 15 ku kwezi kwa mbere yagumya n'ugwanugwa Joseph Bangurambona
aho byo byaravuye ngira nuko umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yoba yarababwiye ati leta y'u Burundi iri mwikonje gushika ku itariki 15 abantu rero bashobora kuba barahereye aho bavuga bati niba leta iri mu mwikonje gushika itariki 15 zo kwa mbere ati kumbure ibiganiro bizosha biba itariki 16 cyangwa 17 ngivyo nimbira kwa aho byavuye cyonzi cyo nuko atakintu barumvikana ku byerekeye itariki mushasha
umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu amenyesha ariko ko leta itanze ibiganiro namba mugabo nubwo biruko ngo hari ibintu tosabira ko na gato
nimvira ko leta y'u Burundi yabivuze neza yuko idashobora kwicarana n'abantu bafashe inzira y'ukugwana inzira y'uguteza ingorane igihugu nimvira yuko leta y'u Burundi yabisiguye neza kandi ikurikiza resolution ya Conseil de sécurité yavuze iti ibiganiro nibibe mugabo ihajemo abantu bafise inforombi y'ukugwana
namwe mu mashira hamwe yigenga yo mu gihugu hagati yemeza ko kuri uyu wa gatatu atazoje yarusha muri Tanzania akarorero na Kaone Lope Burundi umukuru waryo Njangwa Beko arasigura imvo zabitumye akanasigura ko ibidasigura na gato kwiryo shira hamwe riri mu kwaha kwa leta
yo mu biganiro hagize abavuga bati twebwe ntitugenda nuko uvuga yuko niyo ugiye ntacyugiye gukora kuko ntuvuga wenyene ntiwivugana kandi ntiwiyumviriza nico gituma bonero kitashobora kugenda ntacyo yo bigiye gukora kugira ngo ugende mu rubanza ubwo ari gogose uratumegwa bwa mbere ho bonero pe Burundi ubaca yiyumvira ati iri muri mu kwaha kwa leta ivyo nivyo abarundi bakunda kuvuga mugabo sibyo konero pe Burundi iratumegwa hajya kujya mu biganiro n'ivyambe baraturungikira ubutumire nibindi bijanye n'ikiranga minsi bagaheza bakarungika n'uburyo n'amatike y'indege byo byose nta na kimwe cyakozwe nta na kimwe cyashikirijwe nta n'icyo umuhuza yabivuzeko
kuva hatanguye indyane inyuma yaho umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD utangiye Pierre Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2015 akanayatsinda batavuga rumwe na leta bayisokoyemwo ibiganiro bibera hanze y'Uburundi vyatunganijwe ya mbere mu muji wa Entebbe mu gihugu c'Uganda kuwa 28 Kigarama umwaka uheze. Umuhuza yatowe na karere mu biganiro bihuza Barundi Prezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari yavuze ko ibiganiro bikurikira bizobera yarusha muri Tanzania ku itariki ya gatandatu uku kwezi kwa mbere no kuvuga kuri uyu wa gatatu. Ico gisagara ca Arusha kirazwi muri kahise ku Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yiswe y'amahoro no kunywanisha Barundi yatumye hahagarara intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zibica bigacika. Ico giha Barundi basezeranye ko igihugu gitegerezwa gutunganywa muri politike imibano hanasubirwamwo itunganywa ry'inzego z'umutekano abahora mu migwi yagwanira mu ishamba basukirana n'abasirikare n'abajandarume ba leta baca bubaka igisirikare n'igipolisi bishasha. Eloje Burika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku biganiro bigenewe guhuza Abarundi abatavuga rimwe na leta bemeza ko nabo batari bwaronke ubutumire buvuye kumuhuza kugira ngo bazoje mu biganiro iyarusha. Dr. Jean Minani wo mu nama y'igihugu Senared akaba na president w'umugambwe Frode Bunyakuri yavuze ko bidatangaje kuna leta y'u Burundi yanka kuja mu biganiro. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema, Jean Minani yatanguye yishura niba bazoja mu biganiro.
Kwebwe mu nama y'igihugu na rede giriteka batubwiye tariki muza yitubwiye twa vyemeye ko tuzogendayo gushika ubu rero nta butumire bari bwaduhe twumvishe bivugwa yuko hari abo batanezero niyo tariki ngo tuzosuhurire kuganira ariko nta muntu umwe aratubwiye ko ibyo biganiro bizoba cyangwa bitazoba. Ku bwacu rero nuno munsi turaciteguye kugira ngo tugende muri ibyo biganiro igice cyo cyose batubwirira.
Ese kugira ngo muhaguruke ni ngombwa ko babanza kubagezaho ubutumire kugira ngo mugende?
Ego cyane, ni ngombwa ko badutumira kugira ngo tugende kuko batadutumiye twosanga ku muri ibintu byateguwe nabi kuko bari batubwiye ko tuzohurira Arusha ntibatubwiye Arusha ahariho tuzohurira kugira ngo dushobore kwitegura ngo tugende ariko nuno munsi uyitubwira ejo twogende.
Amakuru atugeraho ava i Bujumbura nuko leta y'u Burundi ivuga ko ititeguye kujya muri ibyo biganiro bizaba kuri uyu wa gatatu ndetse ngo n'indi tariki iyariyo yose kuko kugeza ubu ngubu ngo nta tariki nyayo irumvikanwaho.
Ico ni kitwazo cyabo bari Bujumbura ntabwo bashaka ibiganiro bose twese turabizi abarundi bose barabizi amakunga arabizi n'akareka arabizi nuko baraje hariya Entebbe mu Bugande kwabaye guhatikirizwa ko kwabaye kwemezwa nabo ntabyo bashaka ariko ico no babwira twebwe tuzokwama tubabwira yu ivyo nguvu bidakora ibi biyumvira ngo barafise nguvu nta nguvu nazikeye zihari.
Akenshi leta ikomeje kuvuga ngo ntiyifuza kuganira n'abagerageje guhirika ubutegetsi icyo gihe iyo bavuze ibyo ngibyo. Nanone hari amakuru yasohotse uyu munsi mu kinyamakuru Radio France Internationale akurega ubwawe ngo hari umutwe w'inyeshyamba ushobora kuba watangije, hari icyo wabivugaho?
Ntanguye kuri ico cya nyuma nta mutwe w'inyeshamba jewe ndatanguza n'izina numvise ndaryumvise uno munsi ngo witwa Ipere Union de Force Patriotique Revolutionnaire. Uwo mutwe ntawe nzi niwo bwa mbere nabyumvise. Ibyo byose niyaba leta yumvikanye nabo baperereza muri Congo kugira ngo baze barakuramo bamwe bamwe ngo ntibazoje mu biganiro barihenda noneho uganiraganira n'uwo badakundana n'uwo bafite icyo bapfa ntaganira n'umugenzi wiwe. Nashaka kwibutsa ko igihe Petro Nkurunziza yaza kuganira ari muri Sende Defete ko yari yarakiriwe yaciriwe urubanza rw'ugupfa ariko twewe twavuze tuti ibyo nibyo tubwizwa kuganira niba bafise icyo batwagiriza nibaze bakivugira habona imbere y'Abarundi imbere y'aka karere imbere ya Union Africaine imbere ya ONU imbere y'amakungu yose bose bavuge bati aba bantu bagize nabi mbeko gicumo twa twarakoze tuko twanse ko Nkurunziza aho nyanga amategeko ko twanse ko Nkurunziza yongeze kingo cha gatatu kandi atacu ya mari y'u Burundi umva yavuga gute ko ashobora kudutwara naze tubivugane nuko aziko atajambo bazorunka na gato imbere yacu nitwicara hamwe n'ubwoba bafise.
Ja Minani ndagushimiye cyane kano kanyu duhaye.
Nanye ndagushimiye cyane.
Dusubire tugaruke mu Rwanda aho kuva ejo ku munsi wa kabiri komisiyo y'igihugu y'amatora yatanguye kwakira ibyangombwa by'abifuza kwiyamamariza kuyobora uturere n'ibyegera byabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye Ijwi rya Amerika ko abifuza kuba abayobozi b'uturere n'ibyegera byabo badategerezwa kwitwaza imigambwe ya politike barimwo bariko bariyamamaza. Nivyo dushikizwa na Asunta Kaboyi.
Abatangiye gutanga kandidatire zabo n'abashaka kwiyamamariza kuba abajyanama bahagarariye imirenge, abo ni nabo bazazamuka kugera ku turere bagatorwamo abayobozi abayobora uturere ndetse n'ababungirije. Iyi myanya yifuzwa na benshi. Abashaka kuzicara ku buyobozi bw'akarere basabwa kutitwaza imitwe ya politike barimo mu gihe basaba abaturage amajwi. Uyu ni Bwana Munyaneza Sharire, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora.
Guhera ku mukuru w'umudugudu ukageza ku rwego rw'umujyi wa Kigali, iyo myanya yose twavuze itorerwa, abantu batorwa ku giti cyabo. Ntago batorwa bakurikije imitwe ya politiki bakomokamo. Nta mutwe wa politiki wamamaza umuntu wari wese, biranabujijwe mu mabwiriza n'amategeko tugenderaho. Abantu biyamamaza ku giti cyabo, hanyuma abaturage bakabatora bashingiye uko babazi n'uko babona n'ubushobozi bafite, hadashingiwe ku mitwe ya politiki bashobora kuba barimo.
Umuvugizi w'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, Madamu Nyirahirwa Veneranda, ukomoka mu ishyaka rya PSD, yabwiye Ijwi rya Amerika ko nta muntu n'umwe uziyamamariza kwinjira mu nzego z'ibanze yitwaje ishyaka akomokamo. Gusa nubwo bitavugwa mu gihe cyo kwiyamamaza, uyu muyobozi asobanura ko mu ishyaka rye rya PSD abereye Vice Perezida wa kabiri, bari bafite mu bayobozi bagiye gucyura igihe ku mwanya wa bameya, meya umwe muri 30 bagize igihugu cyose, ndetse na ba vice meya batatu muri 90 bagize igihugu. Uyu muyobozi akavuga ko kugira umubare muto mu bayobozi b'inzego z'ibanze biterwa n'ingufu nke umutwe wa politike uba warashyizeho mu gihe ukangura abayoboke bawo kwiyamamariza iyi myanya. Nyuma y'amatora, buri mutwe wa politike ubarura abayoboke bawo batsinze ku buyobozi bw'akarere, ndetse rimwe na rimwe ni nabo bakunze guhagararira amashyaka barimo muri izo nzego baba batorewemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora, Munyaneza, ashimangira ko ibiba nyuma y'amatora bitareba komisiyo y'igihugu y'amatora.
Iyo twebwe nta nubwo binatureba, twebwe tureba ibiri mu itegeko mu gihe cyo gutanga kandidatire no gutora. Nta muntu waza avuga ngo ahagarare umutwe wa politiki ngo yamamaze no mu rwego rw'umutwe wa politiki ngo twemere kandidatire ye. Anabikoze twamukuramo nubwo twaba twamaze kuyemeza. Biba rero nyuma y'amatora, niba hari abagenda bakigaragaza ko bari mu mitwe ya politiki runaka, ibyo birebwa nanone n'inzego zibishinzwe zindi.
Ku ikubitiro, abazatorwa mu nzego z'ibanze cyane cyane abayobozi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza no ku bajyanama bazatorwamo abayobozi b'uturere n'ababungirije, bose bazatorwa n'abaturage. Abaturage baganire n'Ijwi rya Amerika bagiye bagaragaza ibyifuzo bageze ku bayobozi bashya bagiye kuzabayobora mu minsi iri imbere. Murifuza ko abayobozi b'inzego z'ibanze babayobora babakorera ikigeranije n'ibyo wenda
abandi mutabasha kuhagera, ariko uzarebe umuhanda w'irukoma warapfuye. Ikindi amatara bamwe babona amatara abandi ntituyabone.
Abahatanira kuzitoza muri njyanama batangiye gutanga ibyangombwa basabwa kuva kuri wa kabiri tariki ya gatanu z'ukwa mbere bakazabisoza tariki ya 15 z'uku kwezi. Abifuza kuba abajyanama nta mashuri basabwa. Umuntu apfa gusa kuba ari umunyarwanda atarigeze akurikiranwaho ibyaha bituma akatirwa n'inkiko igifungo kirenza amezi 6. Gusa bifuza kuzamuka bakaba abayobozi b'uturere ndetse n'ababungirije babasabwa kuba baraminuje cyangwa barize amashuri 6 aherekejwe n'uburambe bw'imyaka 5 mu nzego z'ubuyobozi. Abayobozi b'uturere n'ababungirije ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bose batorerwa manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranegura ibitero byagizwe n'umugwi w'abagwanyi ba Boko Haram muri Nigeria ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 kugeza kuri 28, kimwe n'ibitero biheruka kugirwa n'uwo mugwi mu gihugu cya Cameroon, Chad na Niger. Abagwanyi ba Boko Haram bishe abantu benshi ataco babahora mu gihe abo bantu baba bagiye gusenga mu misigiti, baje gusuma mu masoko yo hafi yabo, cyangwa bari ku ngendo zisanzwe ku mayira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango n'abagenzi babuze ababo, zikaba zishigikiye igihugu cya Nigeria mu bikorwa byacu byo kugwanya Boko Haram. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufasha Nigeria n'ibihugu bibanye naco mu kugwanya iterabwoba rigigwa na Boko Haram, naho ibikorwa vyo kugwanya uwo mugwi vyateye intambwe nininya bitewe na kigoro kagigwa n'inteko ziva muri ako karere. Haracasigaye ibikorwa vyo gutsimbataza amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Cameroon, Chad na Niger na Nigeria. Ibitero bigenda biragigwa bimaze kugeramira ubuzima bw'abanyagihugu bari mu karere karimwo uruzi Chad bagera ku mamiliyoni abiri n'ibice bamaze guta ingo zabo, kimwe n'abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo indwi bahunze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigenda zirafashisha ibihugu bicuditse nayo muri ako karere ka Afrika, zibifashisha abahanuzi amakuru mu buryo bw'iperereza, imyimenyerezo, ugutunganya ibikorwa kimwe n'ibindi bikenewe mu kugwanya Boko Haram. Amerika irongera igafasha abasinzikajwe n'ibitero vya Boko Haram, ibashikiriza imfungurwa n'imiti n'ibindi byo kubafasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya kurondera ubundi buryo bwo gufasha ivyo bihugu vya Afrika bicuditse nayo mu kugwanya no guhagarika ubwicanyi bugigwa na Boko Haram mu ntumbero yo kugarura umutekano muri ako karere karimwo uruzi rwa Chad.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha yamari imbere yaho. Reka mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru vya bigize aya makuru. Aloyisi,
incamake y'amakuru twabashikirije mu gihugu ca Libya, intambara zarasubiye kwaduka hagati y'abarwanyi bavuga ko bashigikiye umuhari wa Etat Islamique n'inteko zijejwe gucungera amahinguriro y'igitoro. Iyo migwano yabaye jo kuwa kabiri yabereye mu gisagara ca Sidra mu bice vyahari ikivuko gishora ibitoro mu mahanga. Muri Yemen naho guverineri w'igisagara ca Aden ahasanzwe hari n'ikivuko ejo ku munsi wa kabiri yarusimvye mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba bagomba kumugandagura. Mu gihugu cy'Ufaransa, perezida w'igihugu cy'Ufaransa François Hollande yaratanguje ejo ku munsi wa kabiri indwi yo kwibuka ibitero by'intagondwa z'abayisilamu byabaye mu gisagara cha Paris. Mu Burayi naho abategetsi ba Turukiya baratoye ibiziga 36 by'impunzi harimwo n'abana mu gihe ubwato barimwo bwabasheshe mu mazi yo ku nkengera za Turukiya bariko berekeza mu izinga rya Lesbo riri mu Bugiriki kuronderayo ubuzima bwiza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho warafashe inyubako ya leta muri leta ya Oregon iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku munsi wa gatandatu. Uwo mugwi utangaza ko ugiye kuyigumamwo gushika ubu haracari ukutumvikana hagati y'abajeje kubahiriza amategeko hamwe n'abagumutse. Mukuru w'uwo mugwi asaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo bari barahawe kubera baturiye amashamba mwamwe ya leta. Umukuru w'uyo mugwi witwaje ibigwanisho yongera asaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na leta ya Oregon. Amakuru rero twabateguriye muri aka kanya mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, incamake yayo naha irangiriye n'amakuru mwariko mushikirizwa ni radio Ijwi rya Amerika. Nanje Aloyisi Bigirimana nje nariko ndayabashikiriza.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha. Mukaba mwakoze kudutega amatwi kandi ibiganiro vyacu birabandanye. Nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.